Mandenya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri mikro muzindukanye na Jewe Diane ni nahazunge kwashikiza makuru twafitiye muri kano gatondo turahera kuyagezwe hijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Diane. Muri Amerika abashinga amateka bo mu mugambwe w'abademokrate baturanijwe kuburanya ikirego cha impeachment kuri Donald Trump ejo ku munsi wa kane bararangije gushikiriza ivyemeza n'ibirego bari bateguye muri ugo rubanza basabye Sena ya Amerika guhana uwo yahoze ari perezida ku ruhara yagize mu migumuko n'igitero byabereye kuri Capitol ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere. Umushingamateka Joe Negusi yinginze abasenateri kutareka ngo iki cyaha kijyane kidahanywe kugira ntikize gisubire gukorwa n'uwundi muri kazoza. Abashingwamanza bo baburanira Trump nabo batangura kwiregura kuri uyu munsi wa gatanu mu kiringo cy'amasaha 16 abategekanirijwe. Aba demokrate bafise intebe 50 ku basenateri jana bashashe muri sena nta bimenyetso bigaragara byemeza ko bazoshobora kuronka 2/3 by'abasenateri no kuvuga 67 bakenewe kugira Trump yegekwe ko ico cyaha. Muri Amerika kandi perezida Joe Biden yarahagaritse umugambi uwo yasubiriye Donald Trump wiswe ko wihuta wo kubaka uruzitiro ku rubibe rwo mu manuko Amerika ihana na Mexique. Mu rwandiko yarungikiye ejo ku munsi wa kane umukuru w'inama nshingamateka Nancy Pelosi, perezida Biden yavuze ko ivyo bikorwa byiswe ko bikenewe kandi byihuta bihagarara vuba bwango kuko bitagira isiguro. Perezida Biden yategetse kandi ko atarufaranga na rumwe ruva mu matagisi y'abanyagihugu rusubira gukoreshwa mu kubaka ubwo ruhome rwari mu byihutirwa kuri leta ya Trump. Leta ihitiye yari imaze kubaka uruhome rw'ibirometero hafi 724 ku birometero 192 byari bitekanijwe kubakwa. Muri Afrika, leta ya Centrafrica yavuze ejo ku munsi wa kane ko igisirikare cyayo gifatanije n'inteko z'Uburusiya hamwe n'u Rwanda kigaruriye igisagara cya Beloko kiri mu burengero bw'igihugu cyari mu minwe y'abaroberi. Ibi bitumye ibarabara ryacako ivya nkenerwa ryari ryarugawe kuva mu kwezi kw'12 ryongera guhita. Urunani rw'imihari y'abaroberi rugwanya leta rwari rwaraciye iryo barabara rishika ku murwa mukuru Bangi ahora haca ifashanyo nkenerwa ziva ku rubibe rwa Kamerune. Leta yavuze ko iki gisagara kiyongereye ku bindi bisagara bya Baoli, Bosembele, Yakole na Buar. Igisirikare cya Centrafrica gifatanije n'inteko z'Uburusiya n'u Rwanda byafashe. Raporo nshasha y'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch isaba amatohoza yigenga ku bitero byakozwe n'abasirikare ba Ethiopia ku basivile mu ntara ya Tigre. Iyo raporo yasohowe ejo ku munsi wa kane ivuga ko ibisasu byatewe igihe iyo ntambara yatangura byaguye ku mazu y'abanyagihugu, ku bitaro, ku mashure hamwe no ku masoko yo mu gisagara gikuru cya Mekele hamwe no mutundi dusagara duto duto twa Humela na Shire. Human Rights Watch ivuga ko hafi ya basivile 83 barimwo abana kandi hakomereka n'abantu barenga 300. Human Rights Watch yavuze ko ibyo bishobora kwitwa ukutubahiriza amategeko yo mu ntambara. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryaremeje igitero muri Afghanistan ku miduga yaryo cyahitanye 5 mu bajejwe umutekano bari bajejwe kubakingira mu rugendo.
Alize Bigirimana urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza yose nibutse inshuti z'ijugi America ko zishura kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Nchuti bakunze bijugi Amerika nongere ndabashimire komandanya kumviriza ijugi Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda turi ko dusamira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijugi Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inchuti ya bose incamake ya makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari twafitiye muri kano gatondo. Mu gihugu cy'u Rwanda abavukanyi b'umwanditsi w'ivyetse Innocent Bahati Musa batabaza inzego zibijejwe kubafasha kumenya irengero ryiwe hijisho rya nyuma ryabaye ryo ku munsi wa Mungu.
Atwe ntosizi yero umuntu mbize nk'umubyeyi yero umuntu turemesha ikinyarwanda tukagira aho duhurira n'igihombo kuri twebwe kandi n'igihombo kuri twe gusa n'igihombo ku banyarwanda ibyo byo kubitekereza ko yana burabyo ntibikabe badufashe namwe mukomeze wenda mu bifashe kugira ngo nibure nibigire kure bishoboka.
Uyu ni Junior Rumaga havukana na Innocent Bahati Musa akaba yanakorana nawe umwuga w'ivyese mu gihugu cy'u Burundi naho Banque ya Africa ijejwe iterambere Banque de Développement yemeye gufasha ico gihugu mu bisata bitandukanye birimo ivyo kubaka amabarabara no gukwiragiza umuyaga nkuba hagati mu gihugu navyo turabigaruka ko handi hato mbe hagufi ya maradio yanyu. Amakuru yacu turahera mu Rwanda aha bavukanye umwanditsi w'ivyese Innocent Bahati Musa bamutabariza mu nzego zibishinzwe ngo zibafashe kumenya irengero ryiwe bavuga kuyu yaburi wirengero ku mugoro wa ku munsi wa Mungu uheze aho yari yagiye mu kazi kiwe mu karere ka Nyanza turi majepfo y'u Rwanda. Eric Bagira Ubusa yadukurikiraniye ino nkuru.
Amakuru y'ibura ry'umusizi w'umunyarwanda Innocent Bahati Musa ijwi rya Amerika riyamenya bwa mbere yacicikanaga ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter n'ahandi kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru. Umuvandimwe w'icyarimwe bakorana n'umwuga w'ubusizi bwana Junior Rumaga avuga ko Bahati yabuze ku mugoroba wo ku cyumweru tariki 7 z'uku kwezi kwa kabiri. Avuga ko Bahati yari yagiye gufata amajwi n'amashusho y'igisigo mu karere ka Nyanza ariko mu masaha moya ahamagarwa n'undi muntu batabashije kumenya ngo bahurire kuri imwe mu mahoteli yo mu mugi wa Nyanza nyuma ngo telefone ze zahise ziva ku murongo. Zirumaga avuga ko yahise amanuka Inyanza gushakisha umuvandimwe ahita amenyesha inzego z'ubugenzacyaha ngo zimufashe kumenya irengero rye.
Ku munsi wo kuwa kabiri ndi gutegereza ku itariki 9 hari nibwo nagiye Inyanza ngenda nyine nk'umuvandimwe ukurikira urumva byatangiye kuntera impungenge gukurikirana ko aho yaba ari kubaza abo baherukana neza birangira mbuzi irengero rye bariko mbyita niko kuvugarekana yambaza ubuyobozi bumfashe mbabwira ikibazo ukuntu kimeze banyizeza yuko bagiye kumfasha negereye ubuyobozi bwari bwa Nyanza ndagenda bansaba yuko nandika iyo case ndayandika nuko nyine byagenze ngiranyije n'amakuru maze kugirwa ngubwo bambwire yuko banyizeza yuko bagiye kumfasha.
Umusizi Bahati mu kwezi kwa kane kumwaka ushize 2020 igihe u Rwanda rwose rwari muri gahunda ya guma mu rugo nk'imwe mu ngamba zo guhangana n'icyorezo COVID-19 yari yatangarije radio ijwi rya Amerika ko asanga ibihugu byo ku mugabane wa Afurika bitagombye kwigana ibihugu bikize ngo bishyireho gahunda ya guma mu rugo kuko abaturage bashobora kwicwa n'inzara kuruta kwicwa na COVID-19. Mbere gatari ku musizi Bahati yari yashyize hanze igisigo gikubiyemo ubutumwa yageneye ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara ku myitwarire yabyo imbere ya COVID-19 n'igisigo yisurwa andiko rwa bene gakara ahavugamo ko ibihugu n'u Rwanda rurimo bitagakwiye gushyiraho gahunda ya guma mu rugo.
Sinkwinkinga ndagusaba mwugurure mukotane mukore mubikore kandi nzira ikigendwa kuri nigenda no mu note mwayikingira mwagwa muzo nibyo murakingirije turukibwera ejo zazifa mu Burundi dore ntitwugarira kimwe ugurura ugururire cy'abantu bahije gakarakara kamama bikore none aho bakikumva kuko ejo wasoraga nasibira gatatu mutware ntabo nigena gombwa ejo
za munsi zirumaga kavuga ko ibura rya mugenzi wabo buri bateye impungenge nge kandi kumubura burundu byaba ari igihombo gikomeye bitari gusa kuri bo ahubwo ku gihugu no kwisi muri rusange.
Ibyo ari byo byose wundi umuntu uvutse ku gihugu wese aba ari umusaruro noneho bakera umusore w'2020 akagira uburebure bwa metero 2 santimetero 3 akagira imbaraga akagira ubwenge akagira ubuhanga akagira iki kandi nanone nkatwe nk'abasizi yari umuntu mbize nk'umubyeyi yari umuntu udutoza kuganira umuntu udutoza kuvuga yari umuntu turemesha ikinyarwanda tukagira aho duhurira yari umuntu udutoza gutarama yari umuntu bese sinzi ni igihombo kuri twebwe kandi ni igihombo kuri twe gusa ni igihombo ku banyarwanda ni igihombo ku isi muri rusange ibyo byo kwitekereza ko yanabura byo ntibikabe ahubwo nifuza yuko wenda bikunze ku mugani badufashe namwe mukomeze wenda mubufashe kugira ngo nibure ibintu bigire kure bishoboka.
Ijwi rya Amerika twahamagaye bwana Thierry Murangira uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda kuri telefone ngendanwa ngo tumubaze kuri iki kibazo ariko ntiyitabye. Umuvugizi w'urwego RIB ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Hari ibaruwa ifunguye biboneka ko yanditswe ku itariki ya kane z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2021 n'abavuga ko bahagarariye abakirisitu gatolika mu Rwanda. Iyo baruwa y'amapaji 11 bavuga ko bayigeneye abepiskopi gatolika mu Rwanda tumutwe ugira iti turatabareza kiliziya gatolika mu Rwanda. Muri iyo baruwa bayanditse banenga bikomeye imyitwarire ya kiliziya gatolika mu Rwanda muri ibi bihe bya COVID-19 bo bita coronavirus nyarwanda. Bavuga ko leta yitwaje iki cyorezo irenganya abanyarwanda kiliziya gatolika ikarumira. Banayinenga ko mu bindi byemezo bifatwa n'ubutegetsi birimo imisoro bavuga ko iremereye ku mitungo itamukanwa n'ibindi muri rusange kiliziya ikinumira. Bayinenga ko hari abicwa ku maherere n'ababurirwa irengero irebera n'isaba ubutegetsi kubihagarika. Hari urutonde rw'abagarukaho ko bashimwa n'abanditsi iyo baruwa mu kuvuganira rubanda babinyujije ku muyoboro wa YouTube n'ahandi. Abo ni Apotre Mutabazi, umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Umuhoza, Bwana Aimable Karasira, Madame Mugwiza, Madame Damangi rya Mugwiza Yvonne, Pastor Shadrack Uwizeyimana n'umusizi Nosawa Hati Musa waburi w'irengero. Twahamagaye Musenyeri Filipo Rukamba uvugira kiliziya gatolika mu Rwanda dukeneye kumenya niba barabonye ibaruwa y'abageni ariko ntibyadukundiye. Umwe mu nshuti za hafi za Bwana Bahati Inosa utashatse kumenyekana yatutangarije ko kuba izina rye ryarashyizwe ku rutonde rw'abavugira rubanda barimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ubwabyo bashobora kubizira. U Rwanda mu bihe bitandukanye rukunze gutungwa gatoki n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu bya rutura ko ruhonyora uburenganzira bwa muntu. Mu minsi mike ishize hari mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka u Rwanda rwasabwe guhagarika ibikorwa birimo guhonyora uburenganzira bwa muntu hari mu gikorwa cyo kumurika kuko rwashyize mu bikorwa imyanzuro nama ngarukagihe kwiyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi. Ni ibirego ruhora rwamaganira kure ruvuga ko nta shingiro bifite. Mwibaruwa ndende ifunguye bwana Christopher Kayumba umushakashatsi cyarimwe n'umunyamakuru wahoze yigisha muri kaminuza y'u Rwanda yandikiye umukuru w'u Rwanda Paul Kagame ku itariki 10 z'uku kwezi anenga imyitwarire y'inzego muri ibihe bya COVID-19. Uyu yumvikanisha ko nubwo abategetsi bakomeza guhakana ibikorwa byo guhonyora uburenganzira biriho mu Rwanda nk'igicarubozo no gufungira abantu mu nzu z'imbohe zibanga zizwi nka safe houses biriho, akavuga ko ababihakana barimo ministri w'ubutabera byashoboka ko batazi ukuri mu nzego bashinzwe cyangwa se bakirengagiza ukuri ko ibiriho birinda ingaruka byabagiraho. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Tukiri kuyavugwa ku Rwanda, bamwe mu bagize inama nshinga amateka y'umuryango umwe bwa Buraya bariyamiriza ifatwa n'ifungwa rya Paul Rusesabagina bavuga ko ridakurikije amategeko. Mu ngingo yagiye habona kuwa kabiri w'inondwi, bamwe muri aba bashinga amateka basabye ko Rusesabagina arekurwa. Umenyeshamakuru wacu mu Rwanda Temisocle Mutijima yasomye ibiri muri iyo ngingo y'aba bashinga amateka maze adutegurira ino nkuru.
Uwo mushinga w'umwanzuro w'abadepite bagize inteko nshinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi ukubiye mu ngingo zigera ku 10 hagendeye kuri raporo z'imiryango mpuzamahanga ku Rwanda uratangira ugaragaza uburyo mu Rwanda uburenganzira bwa muntu butubahirizwa. Muri raporo n'ibyegeranyo byagendeweho harimo iyo umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch itunga agatoki ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi ku gutoteza burifata nk'intambamyi za guverinoma. Ibyo bigashingirwa ku buryo abakomeye mu banenga ubutegetsi ndetse n'abanyamakuru batabwa muri yombi cyangwa se bagaterwa ubwoba haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Mu zindi raporo zigarukwaho n'aba badepite kandi harimo ikigo Freedom House cyo muri Amerika igaragaza ko kuva mu 2014 kugeza ubu ubutegetsi bw'u Rwanda bumaze kwibasira abatavuga rumwe nabwo mu bihugu by'amahanga bigera kuri 7. Uko kwibasira iyo raporo ivuga ko gukoranwa amayeri menshi arimo nko kubagenza binyuze mu bikorwa by'ubutasi bwifashishije murandasi cyangwa se interineti. Harimo kandi kwibasira no gutera ubwoba abagize imiryango yabo imbere mu gihugu, kubakorera iyicarubozo hagamijwe kubakuramo amakuru yewe no kubica. Abo badepite bati dushingiye ku kuba Rusesabagina ubwo yari umuyobozi wa Hotel de Mille Collines Kigali mu gihe cya Jenoside yararokoye abagera ku 268,000 mu Batutsi n'Abahutu batari bashyigikiye ubwicanyi bahigwaga ngo bicwe akaza no kubiherwa igihembo n'uwari perezida wa Amerika George Walker Bush. Uwo mushinga w'umwanzuro ushingiye kandi ku kuba nyuma yo kugerageza kumwica mu 1996 yarahunze akaza guhabwa ubuhunzi n'igihugu cy'Ububiligi mbere y'uko ahabwa ubwenegihugu bwabwo bimugira umuturage w'umuryango umwe bw'Uburayi ndetse no kuba ari umuturage wemewe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. bati kandi dushingiye ku buryo ubwe yivugiye ku ingendo ze zose zagenzurwaga n'abakorera ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse n'uko leta y'u Rwanda yamuteye ubwoba nyuma yo kunenga uburyo bw'imitegekere bw'igitugu bwa Perezida Kagame tugende no ku buryo ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa 8 mu 2020 Paul Rusesabagina yaravanywe Dubai akajyanwa i Kigali ku gahato mu buryo butazwi akaza kugaragazwa ku biro by'urwego rushinzwe ubugenzacyaha kuwa 31 y'uko kwezi nyamara mu gihe uburyo bwo gufata no kohereza mu kindi gihugu gukurikiranwa bicyaha bugomba gukorwa binyuze mu nzira zabugenewe kandi bigakorerwa mu rukiko rudafite aho rubogamiye dushingiye ku kuba Rusesabagina ubafungiye mu Rwanda akurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba akaba yari mu burenganzira ku bwunganizi yihitiyemo ndetse inyandiko zose zimufasha gutegura urubanza zikaba zarafatiriwe ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 12 mu 2020 bikozwe n'umuyobozi wa gereza ya Mageragere dushingiye ku kuba umuryango uhangayikishijwe n'ubuzima bwe butameze neza kuko yigeze kurwara kanseri kandi akaba afite ubundi burwayi bumusaba gufata imiti yabugenewe nyamara imiti umuryango wamwoherereje binyuze muri ambasade y'Ububiligi ikaba itaramugejejweho ahubwo akaba ahabwa imiti yandikiwe n'umuganga w'umunyarwanda atazi ibiyikubiyemo uwo mushinga w'umwanzuro kandi ushingiye ku kuba umukobwa Rusesabagina n'izindi nshuti ze bahozwa ku nkeke n'umuntu wita umucungagereza waho afungiye ubasaba gutanga amafaranga kugira ngo amutorokeshe icyambere ukagira uti turamagana twivuye inyuma ishimutwa ibazwa n'ifungwa ridakurikije amategeko bya Rusesabagina ndetse tugasaba ko ahita arekurwa icya kabiri Inteko Nshinga Amategeko y'Ubumwe bw'u Burayi irahamagarira ubutegetsi bw'u Rwanda kugaragaza ubushake mu iperereza ryigenga kandi riciye mu mucyo mu kugaragaza uburyo Paul Rusesabagina yafashwemo n'uko yagejejwe i Kigali. Icya gatatu Inteko kandi irahamagarira abategetsi b'u Rwanda guha Rusesabagina uburenganzira bwo kuburanira mu ruhame iburanisha rigakorerwa mu rukiko rubifitiye ububasha rwigenga rutabogamye kandi rwubahiriza amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu. Icya kane Inteko Nshinga Amategeko y'Ubumwe bw'u Burayi itewe impungenge n'ubuzima bwa Paul Rusesabagina ikaba ihamagarira leta y'u Rwanda gukora ibishoboka akabona ubuvuzi buboneye kumureka agafata imiti yarasanzwe ahabwa ndetse leta ikanareka ubuzima bwe bugakurikiranwa n'umuganga uri mu Bubiligi nk'uko byasabwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi ku itariki ya kane y'uku kwezi kwa kabiri. Muzindi ngingo zigera kureshesha tuzuye umushinga w'umwanzuro izi ntumwa za rubanda ruhuriye mu bihugu by'umuryango w'umwe bw'i Burayi ziributsamo ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwananiwe gukora amaperereza yigenga ku rupfu rutavugwaho rumwe rw'umuhanzi Kizito Mihigo waguye mu kasho ya polisi mu ntangiriro za 2020 zigasaba ubutegetsi bw'u Rwanda gukora amaperereza atabogamye ku birego byerekeye impfu z'abakekwaho ibyaha bicwa batagejejwe mu butabera izibera muri za kasho ndetse n'ishimutwa ababikurikiranweho bakagezwa mu butabera. Zikanasaba leta y'u Rwanda kwemeza amasezerano mpuzamahanga yo kurwanya ishimutwa ry'abantu cyo kimwe n'amasezerano ya Roma kugira ngo rube umunyamuryango w'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihugu cy'u Burundi Banki ya Afrika ijejwe iterambere Banque de Développement yemeye gufasha ico gihugu mu bisata vyo kubaka amabarabara gukwiragiza umuyaga nkuba hagati mu gihugu no guteza imbere uburimyi mu ntara z'uburaruko zirimo Ngozi Kirundo na Muyinga. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ibanki ya Afrika ijejwe iterambere Banque Africaine de Développement yemeza ko itazo kwigira heba gufasha Burundi mu migambi y'iterambere. Ndoye Daniel asarukira iyo banki Bujumbura yabibwiye umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu inyuma y'umubonano bagiranye kuri uyu wa kane. Ndoye Daniel yabwiye abamenyesha makuru ibisata bikora bikuru igiye kwitaho kurusha ibindi.
Nous avons parlé de nos programmes en cours qui est axé sur plusieurs secteurs.
Ati twavuganye imigambi turiko turarangura hano mu gihugu hamwe niyo tugiye gutanguza vuba. Ubu turiko turubaka amabarabara atari make hagati mu gihugu no mu bisagara. Ayandi turiko turayasubiramwo ayagera ku birometero birenga 150 azohera vuba. Turashiramwo na kaburimbo. Igisata cyo gutanga umuyaga nkuba ubu naco turiko turagikoreramwo no kugwiza canke kubaka ingomero zawo. Twifuza ko abanyagihugu benshi baronka umuyaga nkuba. Mu burimye naho ubu dufise imigambi ikomeye tugiye gufasha barimye mu ntara za Kirundo, Muyinga na Ngozi kuko haramera nubwo hakunze gutera inzara. Twifuza no gutanga ingurane ntonto mu mashirahamwe yo kwiteza imbere haboneka ubuzi mu gwaruka n'abakenyezi haba muri ico gisata cy'u c'uburimyi canke kubandanya kubaka amabarabara amafaranga ariko arakoreshwa muri iyo migambi arenga imiliyoni 150 y'amadolari ya Amerika azokoreshwa mu migambi igera ku 19 ayarenga imiliyoni 200 z'amadolari ya Amerika muri iyo mfashanyo y'iterambere yitwa Aide au Développement Durable azokoreshwa mu burimyi n'ubworozi ayandi mu kubaka amabarabara no gukwiragiza umuyaga nkuba mu gihugu umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni nawe yeretse ibanki ya Afrika ijeje iterambere aho yoshira inguvu mu guteza imbere igihugu Moyize Nkurunziza na muvugizi w'umushikiranganje wa mbere
yeretse waserukira iyo banki ya Afrika ijeje iterambere intumbero ya leta na cyane cyane imigambi mikuru mikuru leta y'u Burundi yashyize imbere ari naho bipfuza ko iyo banki yabandanya ifasha akaba cyane cyane ari mu guteza imbere uburimyi butunganya umwimbu binakunze barondere n'ubuhinga bwo guhingura uwo mwimbu kugira ngo uvemwo ibindi biribwa canke ibindi abantu bose bashobora gukenera yasabye kandi iyo banki ko yo babinge nifasha mu gisata c'indero na cyane cyane mu byerekeye ubushakashatsi mu by'uburimyi aravuga kandi ko bagiye kubandanya muri ca gisata c'amabarabara aho bagiye kubandanya bakora ibarabara rya Cankuzo Gisumo hamwe n'ibarabara nimero 3 Rumonge Gitaza aravuga kandi ko bagiye kubandanya mu gufasha kwagwaruka kugira ngo rushobore gushikira imitahe izo bafasha kwiteza imbere
kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 amashirama atari make mpuzamakungu n'ibihugu vya Buraya vyarafatiye ibihano u Burundi bihagarika imfashanyo vyahora biha ico gihugu kubera indyane za politike zaharangwa ndetse n'ubu izo mfashanyo ntizirasubira gutangwa umushikiranganje wa mbere arashimira ibanki BAD ko itabaye nk'abandi
nyakubaha umushikiranganje wa mbere yashimye cyane ingene iyo banke idahengeshanya gufata mu mugongo igihugu cy'u Burundi yashimye kandi ko iyo banke itahaye umugongo igihugu cy'u Burundi mu myaka iheze aho muzi yuko ayandi mashira hamwe canke ibindi bisata mpuzamakungu vyagerageje guha umugongo u Burundi guhera mu mwaka w'2015
Ibanki ya Afrika ijeje iterambere izokora iyo migambi mu kiringo c'imyaka 5 igice ca mbere catanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019 iyo banki yatanguye gukorera mu Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1968 Pierre Claveni Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukanya turahana gahindukira ariko imbere yo kugahana tubanze tunyarukire muri Republika ya Demokarasi ya Kongo neza na neza mu Rusenda ahari habaye imyerekano y'abigisha bigisha amashuri atandukanye abirekana basaba kurenganurwa bakaronswa amafaranga y'ibirarane ishami rya Unigita ku mpunzi RCR ribafitiye mugenzi wacu Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe mu bakoze iyo myerekano
uvuga ko twadinse muri imandamano cyangwa muri manifestation twamagana dusaba agashara kacu gukora mu kwezi kw'icyenda aho twavuga yuko ni amashuri yose yagize kanto ya Rusenda abigisha amashuri matomato nayisumbuye bose hamwe turi nk'amajambi twahuriye hamwe dusaba hasere kutubariza neza kwishyira hamwe action aid cyangwa rifasha mu gisata cy'indero hano mu nkambi ya Rusenda ko agashara kacu gukora mu kwezi kw'icyenda kwitarakabahereza cyanke itubwire ko nibara kabahaye mbega igiye gukurikirwa gukora ni giki mu gihe abari bamaze amezi arenga 5 babaye mu myenda
ibyo birarane mushinja ishiramwe rya action aid rishinzwe uburezi muri ASER byaba bingana n'amafaranga angana gute
bo biragwe gutahura kuri abona ko abanyeshuri bajya benshi ku mashure bari abigisha bivanye na igiti cy'abanyeshuri afite ingene bangana n'uvuga ko gusa abigisha twe tuzi dufise no munsi barenga bigisha nka 200 baringa amajana 2 ryo kwasanga kanto ya Buganda ifise ugwaruka cyaruke cyane
ya Buganda cyarusenda
inako kanto ya Rusenda ifise ugwaruka gwinshi ko ruhuremwa abakongomani ndetse n'abarundi bangana ku mashuri atandukanye
mwakoze imyigaragambye muhagarika n'igikorwa cyo kubarura impunzi cyari kiri mu kambi musaba yuko babaheza umushahara wanyu mwavuganye na CNR yaba yabasezeranyije iki Commission Nationale ishinzwe impunzi?
Ego twari tuzi cyane ko muhambi akora akora igikorwa cya hasere kandi ngira kamaro kwego mpuza makungu go gubarurie go kubarura impunzi. Twashimye ko biba mu maso ya hasere na CNR kuko nibo bantu bari hejuru niyo basindwe amashira ha mu hasere niyo haye contra action aid nako CNR inboni gisata cyare tagiye gukingira impunzi mu guhana ubwo buzi niyo bishaye ngo barabigenzura barabikwiye gukogwa hama twagombye kwihagarika kugira ngo natubere ko natwe tubabaye amezi atatu ako tarose yonakimwe.
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yaba yasezeranye iki mwakoranye inama nayo?
Mbo mu izina rya CNR bwana Didier Numbi wanumbi niwe musantiri wa uyikambi ya Rusenda aje kutwemera yuko baje kuvugana n'umuserukira ku rwego rw'akarere ibaraka ko ajo action aid izoza kutura bagira ngo dutore ikibazo inyishu y'ikino kibazo itore guhamwe haserezo bari hiri sene ntizobira action aid ndetse n'abazo barungi n'intumwa zo bazarungitswe nabigisha ejo igihe cy'isaha 5 tubarindanye igishika n'ugweze kuri Silent Dance kugira ngo washobe guheza umuco w'ivyo bintu.
Ariko sibwo bwa mbere abarimo mu nkambi abarimo mu Rusenda bakora imyigaragambyo basaba yuko haseri n'amashiramwe bakorana mu by'uburezi babishura amafaranga yabo.
Oya ngira ngo ho ngira na kamenyero kuko urabona ngaha muri Kongo tumaze kubona ku kintu cya mbere bumva ari imandamano. Twibuke n'umwaka uheze ko byabaye mu mpera z'umwaka uheze byarabaye abigisha haravemo n'abakomerekejwe kandi n'uno munsi wabonye ko ari wakomeretse mu mutwe bivanye n'uko abapolisi badatahura ko manifestation y'abigisha yoba oro nabo abapolisi ubwabo barakora manifestation. Rero Senderi amaze kugicarika iratubwiye ati nimurindire ejo niyo bataza bizogenda ukunuka nakuriya burya tutibaza yuko nabona abantu ni leta hamwe n'ishamwe nyene rya hasere je ukingira impunzi kwisi bazo kwicara barabyo bakora action aid yavuze ko mu gihe action aid yatoza leta yakungana izo kumenya inkingi ifata kuyo shira hamwe
imijyango yanyu bayeho nabi kubera mutishugwa amafaranga yanyu mwakoreye
mbo imijyango yacu sukwaho nabi gusa ahubwo yarangiritse kuko urabona yuko amezi 5 ubwa mbere hoho hase pameyo nyene amazi amezi 5 idapokeza impunzi umunyuma yarisha yahavira ari amezi 5 cha twinjya mu ndi mwenda twena twa tukora mu kwezi kw'icenda habino kundi bakoresha ibyo byana ma banki lambere barabikoresha akazana amafaranga bagodwa 50 wishuri dola 55 ku kwezi bakacha bazana amafaranga rero amafaranga abigisha baramaze kumara amahera yabo bivuze ko ndwaje kwaheza amezi 5-6 ntacezo ngenda kwamarira
uru rugendo twagize byo kuri ni bintu biteye ubwoba n'agahinda kwigisha abana b'impunzi b'abarundi nuko bacanganye n'abakongomani ariko twiteze yuko ukwezi guhera bakaduhemba ubu haciye amezi atari make ikintu cy'amezi ashika 6 gushika uno munsi nta muntu n'umwe arabona n'amahera 5 umva imiryango yacu iri kirahangayika twarakoze ariko ugacusanga nubundi abana umuryango baguma guteza amaso nkanje nigishaho hepfo kuri NCT Rutanga nukuri nagahomera bunwa abo twafasha amadeni baguma bazatwishuza baguma bazaturaba nabi kumbure bakiyumvira ko twabahenze ko twatwaronse ayo mafaranga kugira ngo tubushobore kubishura nubu tubona yuko nukuri nta kwagize urugendo ariko ntitwize ko ari ikintu kikirekire kuko baduhaye ikiringo kikirekire gusa tubwira ati ejo hijya ejo gushika uno munsi nukuri nako tubona yuko tutova mu nzira ariko ibintu bivuye mu nzira dushaka tutuve mu nzira ariko izingwana dufise ko zoba zivuye mu nzira kuko nukuri nagaho mu muntu
murasaba iki
turasaba yuko hasere kariyo isanzwe irihira abo banyeshuri yuko yubarihira nyene ikaturiha natwe kugira ngo tugashobora kwikora ko abantu twafashe kwimyenda nuko nahandi ho tubona ko ari ubugesera.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari mwazindukanye natwa, niho duce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru vya mbere twe tubafitiye muri kano gatondo. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bibashikire. Kuri micro mwari kumwe na Joe Diane Ninahazwe, twe duhagarikiwe na Edir Rwema. Facile Gebehu niwe yashize hamwe amajwi yacu. Ku izina rya bagenzi bacu bose tubikibanuye, tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose. Naho ubutaha mugira umunsi mwiza.